Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese, muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu, itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2019. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidèle Niyongabo. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere gifite abapfasoni benshi mu nama nshingamateka.
Nubwo imibare igaragaza yuko abagore ari benshi mu nteko nshingamategeko, ntabwo ari ukuvuga yuko mu zindi nzego za politiki abagore barimo. Iriya mibare berekana 61% ni mu nteko gusa nshingamategeko.
Uyu ni Dr. Nadine Mumporeze, akora ubushakashatsi muri kaminuza ya Harlem University muri Korea y'Epfo. Yatanguje inama mpuzamakungu ku kibazo cy'ubusumbane hagati y'abagabo n'abapfasoni. Ari kavuga ku gitegiri cy'abapfasoni mu nzego zo mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi, abantu binjira n'abasohoka guhera ubu bategerezwa kumenyekanisha amafaranga bafise mu gihe angana canke arenga $10,000 by'amadolari y'Abanyamerika canke $200,000 by'amarundi. Naho i Kigali mu Rwanda hakoraniye inama mpuzamakungu igenewe guteza imbere ubuvuzi buhabwa abantu bagwaye indwara zidakira. Yamara imbeko dushika kuri aya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze. Fidèle, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yashikirije mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ko arindiriye ibiva mu matora, ariko kandi ko yiteguye kuganira kugira hashingwe leta ikomeye ishimikiye ku idini ry'Abayahudi. Yabishikirije mu gihe ibiharuro byari bimaze kumenyekana ejo ku munsi wa kabiri byerekana ko umugambwe wiwe Likud ubangabanganywe cyane n'uwo wahoze ari umukuru w'ibiro bya gisirikare Benny Gantz. Abarwanya Abayahudi bagizwe n'imigambwe y'Abarabu yiyunze mu runani muri Israeli. Abo bigaragara ko bashobora kuba abagatatu mu nama nshingamateka. Netanyahu ni umushikiranganji wa mbere atwaye igihe kirekire Israeli, agashobora mu ndwi iza ziri imbere kwagirizwa ibyaha byo kurya ruswa. Ahandi havugwa amatora ni muri Tunisia, aho umugwi wigenga ujejwe kuyategura ejo ku munsi wa kabiri watangaje ko abagabo babiri batamenyerewe muri politike bari imbere y'abandi mu gice cya mbere cy'amatora y'umukuru w'igihugu. Ibiharuro bya nyuma mu byavuye muri ayo matora bishira umwigisha muri kaminuza Kaise Sayede hamwe n'umugwizatunga Nabil Karoui mu kibanza cya mbere n'icya kabiri ku majwi arenga 18% kuri umwe, ubundi nawe 16% bagiye kuzosubira guhiganwa mu gice cya kabiri mu matora ya mbere ya demokarasi atunganijwe muri ico gihugu. Sayede na Karoui bahuriye kuri kimwe cy'uko bose ari bashya mu kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kandi ntibagaragaye cyane mu bihe by'imiyamamazo. Iki ni igice cya mbere cy'amatora. Mu kwezi kw'icumi hakazoca hakurikira amatora y'abashingamateka. Sentare nkuru ya Espagne yarahakanye ibyasabwe na Leta z'Ubumwe za Amerika kuwahoze arongoye ikigo cy'iperereza muri Venezuela ahungiye muri icyo gihugu yoherezwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Uwo mugabo yahoze afise ipete rya General Major Hugo Carvajale aronderwa na Leta z'Ubumwe za Amerika imwagiriza kuba yarafashije Abanyekolombiya binjiza ibiyayuramutwe muri Amerika, ariko we arahakana ibyo byagirije. Sentare muri Espagne yavuze ko ibyo Amerika isaba bishingiye kuri politike kandi atacemeza na kimwe cyatanzwe cy'ibyo byaha yagirizwa byotuma arungikwa muri Amerika. Carvajale yarongoye ibiro by'iperereza ku ntwaro za Hugo Chavez na gato ku ntwaro ya Nicolas Maduro, ashikikiye abifuza ko Maduro akurwa ku butegetsi, akaba yahungiye i Madrid mu kwezi kwa kane. Hari amakuru abandanya kwemezwa ko drone hamwe n'ibisasu bya misile byatewe ku mahinguriro y'ibitoro muri Arabia Saudite byaturutse muri Irani. Abarwanyi b'Abahuti muri Yemen bashikikiwe na Irani nibo batanguye kwemanga ko aribo bakoze icyo gitero cyo ku munsi wa gatandatu cyononye cya kabiri cy'ibitoro igihugu cya Arabia Saudite cimbura. Ariko mu nyuma abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika bavuze ko ivyemezo bafise vyerekana ko ari Iran. Abategetsi batavuzwe amazina babwiye ikinyamakuru NBC News cyaha muri Amerika ejo ku munsi wa kabiri ko indege zo mu bwoko bwa drone zirenga 20 na misile zakoreshejwe muri icyo gitero zaturutse muri Iran. Naho abategetsi ba Amerika barushiriza kuvuga ivyo, Iran iyo ejo kuwa kabiri yarabandanije guhakana ko ataruhara na rumwe ifise muri icyo gitero. Abantu bagera kuri 48 nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu bitero bibiri vyabihevyi mu gihugu ca Afghanistan. Igitero kimwe muri ivyo cagabwe aho perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yariko akorera imyamamazo y'amatora y'imirije, ikindi kigabwa I Kabul ku murwa mukuru. Abatalibani barigambye ivyo bitero bibutsa abanyagihugu ko bari barabagabishije kudahira hira ngo baje ahazobera iyo myiyamamazo y'amatora atekanijwe kwigenekerezo ry'2008 z'uku kwezi kw'icyenda. Uri Ilunga nawe yahoze ari umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yararungitswe mu biro by'umushikirizamanza ku munsi wa kabiri ejo. Ibyo ni iminsi itatu inyuma y'uko yarahagaritswe yagirizwa ko yanyurujwe $4,300,000 by'amadolari yaragenewe kurwanya indwara ya Ebola. Ilunga yatanze imihoho mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu kwezi kw'indwi inyuma y'uko akuwe mu mabanga yo kuyobora umugwi ujejwe kwishura kukiza cha Ebola muri ico gihugu.
Urakoze Aloys kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Abantu binjira n'abasohoka guhera ubu bategerezwa kumenyekanisha amafaranga bafise mu gihangana canke arenga $10,000 vy'amadolari y'Abanyamerika canke $200,000 vy'amarundi. Ibi biri mu mategeko mashasha y'ibanki nkuru y'igihugu yatangaje ku mugoroba uweje ku munsi wa kabiri. Ayo mategeko yanadugije amafaranga mazu acuruza amafaranga bureau de change atanguza imbere y'ukwemererwa, akaba yavanywe ku $50,000,000 z'amarundi agwizwa na kabiri. Abatazo kwisunga aya mategeko ngo bashobora gukurikiranwa n'ubutungane. Eroje buri kaneza niyo nkura dufiti.
Kuva kuri uyu wa kabiri, Banki Nkuru ya Republika y'u Burundi ikoresha itegeko rishasha mu bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu. Jean Chiza, umuyobozi w'Inkuru y'Igihugu BRB, yavuze zimwe mu mvo zatumye hahindurwa itegeko ryo kuwa cyenda ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2010 ryahora rikoreshwa. Hari mu kiganiro yahamenyesha makuru y'Ibujumbura ku cicaro gikuru cy'iyo banki kuri uyu wa kabiri ku mugoroba.
Ubwa mbere ni yinjira ry'u Burundi mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ubwa kabiri ni gutosora utunenge twagiye turibonekeza mu itegeko rya hahora bivanye n'ibihe igihugu cagiye kiracamo. Nkuko mubizi ku igenekerezo rya 20 munyonyo umwaka w'2009, Burundi bwarashize umukono ku masezerano ashiraho isoko rusange ry'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ayo masezerano asaba ibihugu bigize uwo muryango gushiraho amategeko yorohereza uruja n'uruza rw'imitahe hagati yavyo. Ni muri iyo ntumbero isoko ry'imitahe ririko rishingwa mu Burundi ikazotuma abanyamahanga bifuza gukorera mu Burundi bazana imitahe yabo biboroheye, abarundi nabo bakazoshobora gushora imitahe yabo mu masoko mpuzamakungu y'imitahe.
Bwana Chiza yanatangaje bimwe mu bintu bishasha biri muri ino tegeko ibanki aramutsugiye kwisunga.
Ingenzi zabiziza canke ziva mu Burundi zitegerezwa kumenyesha ibiro bijejwe amakori ku mbibe z'igihugu amafaranga zinjiranye canke zisohokanye mu gihe arenga $10,000 by'amadolari y'Abanyamerika canke ayangana nayo mu yandi mafaranga mvamakungu hamwe n'$200,000 by'amafaranga y'amarundi. Nta muntu inzu y'ubudandaji canke ishirahamwe rirekuriwe kuvunja amafaranga mvamakungu keretse ayabifitiye uburenga nganzira yahawe ni banki ya Republika y'u Burundi. Ubuzofatwa ari karakorwa rudandazwa azokwa kwa mahera yose yarafise yongera kurikiranwe n'ubutungane. Kubikura mu banki amafaranga mva makungu atwagwa mu minwe birekuriwe abantu bonyene ku giti cyabo. Kura ya mazu ajejwe kudandaza no kugurisha amafaranga mva makungu umutahe wavuye ku $50,000,000 uja ku $1,000,000. Amashira hamwe agura kongera kagurisha amafaranga mva makungu asanzwe yarahawe uburenganzira bwo gukora ahawe ikiringo cy'umwaka kugira ashire mu ngiro yingingo ategerezwa gutanga kuguze cyangwa kugurishije amafaranga mva makungu urupapuro ruciye mu mashini werekana neza ibijanye n'ubwo buguzi abwirizwa gushiraho urunani ruyahuza yose atana rimwe rivuyemo
sivyo byonyene
urugero rwo kuriha ibidandazwa n'ibindi byankenegwa hakoreshejwe amafaranga umuntu yitwaje mu minwe rwagabanijwe ruvuye ku bihumbi 40 by'amadolari y'abanyamerika ruja ku bihumbi 5 by'amadolari y'abanyamerika ariko umuntu ararekuriwe kwitwaza amafaranga ngana ibihumbi 10 by'amadolari y'abanyamerika mu ikarati koreshwa mu kuriha itangwa n'amabanki ibi biri mu ntumbero yo guhimiriza abadandaza kuriha bakoresheje ubuhinga bwa none
ibindi bitahahora biri mu iteko Berbe yashinze nuko amahoteli n'andi mazu ya kingenzi ubatacemerewe kuvunjira amafaranga y'agaciro abayitura abantu kugiti cyabo canke imigwi n'amashyira hamwe nabo bategerezwa kubanza kwa kuruhusha urwego rw'igihugu rucungera amashyira hamwe yo kuziganiriza kazoza no kwita abahura n'impanuka kutuzi assurance mu gifaransa imbere y'ukuja kwitura yo hanze y'igihugu eroje urika neza Nairobi juri ya Amerika
Kigali hakorana inama mpuzamakungu igenewe guteza imbere ubuvuzi buhabwa abantu bagwaye indwara zidakira kugira bagabanirizwe ububabare imbere yuko bashikira igihe cyo kwitaba Imana ububabare bwitabwaho nubuva ku ndwara nka sida kanseri diabete n'izindi ku rwego rwa Afrika abafisi izo indwara babwirizwa kwitabwaho barenga miliyoni 50 mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru y'Idonide
Munama barimwo abaganga abashakashatsi hamenesha mpuza makungu gitaho amagara y'abantu OMS bavuga ko ububabare buturuka ku ngwara zidakira buri mu bituma abantu benshi bitaba imana hataragera kubera kwihebura no kutitabwaho izeza kwisonga muri zo ngwara ni kanser, sida, diabete n'izindi ku rwego rwa Afrika ishyirahamwe ry'abaganga bishinze kugabanya ububabare buturuka kuri bene izo ngwara zidakira African Palliative Care Association yemeza ko abantu bazifise bitabwaho ku rugero ruto cyane nk'uko bivugwa na Dr. Emmanuel Rugirika atwara iryo shyirahamwe
In Africa, most of the countries are not covering most of the patients that
Ati muri Afrika ibihugu byinshi nivyitaho bikwiye abagwayi izo ngwara bakeneye imiti yo kubagabaniriza ububabare urugero rwo kubitaho ruri munsi y'ibice 15 kwijana ibindi bihugu navyo ntibiranashika kuri ubwo rugero kuko ubuvuzi butarakwira mu bice byose by'igihugu ni mugihe abakeneye iyo miti barenga imiliyoni 50 byumvikana ko impinga ikiri ndende intambamye nyamukuru nuko ibihugu byinshi bitagira abakozi bakwiye gukwiragira mu gihugu kwitaho abo bagwayi hamwe nuko ataburyo bukwiye bushigwamo kugira ngo iyo miti gabanya ububabare iboneke
as well as ensuring that we have the medicines
mu Rwanda uwo mugambi watanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi 2014 Diane Mukasahaha umuhuza bikogwa muri uwo mugambi yemeza ko umaze gufasha abagwayi batari bake kuko wakwiragiye mu mavuriro yose y'igihugu
abaganga bose bari gishyizwe ku buryo bafasha abarwayi barwaye izo ndwara kutiheba kutigunga imiryango yabo ikabasha kumvuga uburwayi ikabasha no kumva uburyo izajya imufasha nka za kanseri usanga afite ibisebe bikomeye aho kugira ngo umurwayi amare umwaka afuka igisebe kwa muganga tumujyana mu rugo ku buryo usanga no mu rugo izo serivisi zarahageze mu Rwanda ushakashatsi bwagaragaje ko ku barwayi bari mu bitaro 25% kwijana babakeneye serivisi asoye palliative iyo umuntu arengeje amezi 3 wese abakeneye serivisi asoye palliative
umufasoni afite indwara zidakira zirimo kanseri na sida arashima ko haje umugambi wo gutanga imiti ibagabaniriza ububabare bakanitabwaho
numva biri kongerera umumaro imbaraga ziraza kujya mu bantu nabyo biraza kuko mbere ntago byari kwemera bitewe n'ikibazo nari mfite cyari cyaratumye nishyira mu kato ububabare ntabwo mwumva bwararangiye baramfasha kumvuza uko bishobotse kose bakamfasha mu rugo bakankurikirana bakanyishyurira icumbi ryo kubamo bijyanye n'imirire nyine uko bashobozwe nabyo baramfasha kizere ni cyiza cyane usanga n'umurwayi atishoboye niya afite imiryango akenshi kubera guhora arwaye imiryango usanga yararambiwe kumufasha cyangwa kumwitaho ariko uyu muryango urakomeza ukagukurikirana no mu rugo na hehe na hehe
yamara naho biruko aracari agahaze nkuko vyemezwa nangizwe nayo scholastic umwe mu baganga bagize ishira hama gitaho aba bagwayi mu mujyi wa Kigali
abarwayi bo mu mujyi barafashwe cyane kurushaho mu cyaro kubera ko amakuru bari afite kurusha handi ariko nibitaro byo mu byaro batangiye kubihugura amakuru birayafite ariko ibigaragara nuko imbaraga zakagombye kwiyongera bakagenda bakagera hasi midugudu yose y'igihugu mirenge ku buryo umurwayi hari hose akareka kwigunga abo twitaho ubu tuvugana tugeze hafi ku barwayi 80 babarizwa muri uyu mujyi wa Kigali
aho umugambi w'igihugu utanga imiti yo gupfufahaza no kugabanya ububabare bw'indwara zidakira arahafitiye inyishu
ibitaro byose uko ari 42 mu Rwanda n'ibitaro bya universite bitanga iyo serivisi ku barwayi bose bari mu ibyo bitaro n'ibigondera buzima ubu ngubu byibuze bifite abaforomo babiri bahuguye gutanga izo serivisi ku barwayi bose byibuze mu tugari ijana mu cyiciro cya mbere hari abantu babiri babasha gusura abantu barembeye mu ngo bakabafasha bakabitaho ari ukeneye gupfukwa ari ukeneye kuganirizwa ari umuryango ukeneye kwigishwa uburyo ufata uwo muntu kubera yuko ubu buvuzi bugamije kuvuga ngo nubwo uyu muntu arwaye indwara ikomeye ariko aracyari umuntu agomeza bo umuntu rero kugeza ku munota wa nyuma byibuze mu mwaka umwe hakurikiranwa abarwayi 282 barembye cyane n'abarwayi 3950 barwaye indwara zidakira babasha kubyuka bakajya hanze bakikorera imirimo yego cyane mituye dusantikwa kuri izi ndwara kubera yuko uyu murwayi afatwa nk'abandi barwayi
ni inama igira gatandatu ku rwego rwa Afrika yo kugwanya ubwo bubabare buturuka ku ndwara zidakira umugambi wo kwitaho aba barwayi watanguriye mu Buganda mu mwaka w'2004 bumaze gukwiragira mu bihugu 14 bya Afrika. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu bice bitandukanye mu gihugu bavuga ko bikibagora kubona serivisi nziza mu buvuzi. Ni mu gihe ejo ku itariki y'17 ukwezi kw'icyenda amakungu yahimbaje ku nshuro ya mbere umunsi mpuzamakungu wahariwe umutekano w'umurwayi. Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Kendo mbona kwa muganga kidahari wenda ambulance nyinshi kubera ko umugore utwite nyine urumva ko kumujyana kuri moto ntabwo biba ari byiza cyane kubera
uyu numwe mu baturage benshi twaganiriye bo mu mirenge ya Nyabirasi mu karere ka Rutsiro nabo mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bamwe bagaruka ku bibazo birimo inzitizi ku kugera ku bitaro ibigondera buzima cyangwa amavuriro kubera imiterere yaho batuye tunahera kuraba
ikitugora ni imisozi ariko nabwo imisozi tuba tuyimenyereye kuko ntambangukira yahagera
iyo mugeze ahantu hacuramye muhetse umurwayi mubigenza mute mubyitwara mu
no kuvuga ngo iyo tugeze ahantu hacuramye hari ngombe singa umukingo bamwe bamanuka munsi y'umukingo bakamufata ahandi bagakura kuri tugu bagafata mu ndoki kugira ngo umurwayi ataza kwangirika
ubwo iyo uhetse utambaye bote ufasha babanda amakoti baba bari kugira ngo barebe ikintu bamanura umurwayi bamugeze muhanda
mukora nk'urugendo rungana gutenda muhetse nk'umurwayi kugira mugere kwa muganga
arati bafite ngibirometro bw'icumi
bavuga kuri izi zombogamizi bahura nazo bahetse umurwayi no kubona bahetse ubwabyo harwo bingora abahizi cyane cyane iyo hari umurwayi urembye mu masaha y'ijoro utuye mu misozi hatagira imodoka
iyo umurwayi abonetse ngicyo gihe cyane ijoro ubundi turahamagarana mudugudu akavuga ati muhamagare abasore bose baheke utari buheke turamenya yuko ataraye mu uyu mudugudu ubwo nico kibazo ni gucu
n'ukuja kubashaka mu misozi hirya no hino urumva ni iminota ibiri kugenda kandi umurwayi ababara aho babonekeye bagaheka
ntabwo baca amafaranga bamuhekera ubuntu
ubundi mu misozi ahantu hose bakoteza amafaranga buri kwezi iyo bahetse batanga 10,000 by'abahetse
utayafite se buriya
umuntu utayafite ni ngombwa ngo ayabone aho butaragiye mu ishyirahamwe abaga ntigihawe n'ibibazo nyine kubera ko ndayo amafaranga bafite
ko bahetse babaha ibyo cumi
ko bahetse abafite isandugu bakoramo kubera ko buri kwezi barakoteza ngo 300,000 ga buri kwezi nangwa 500
umuntu utari muri iryo shyirahamwe ashobora kugura n'abamuhekera neza neza
ashobora kubaburada nangwa si bakamuheka bagerino bakazamuka bakabafata neneye bakayica
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko abarwayi 410 bongererwa ibyago n'ababahera ubutabazi aho barwariye cyangwa bakoreye impanuka cyangwa mu nzira bajyanwa kwa muganga mu modoka zitwara abarwayi cyangwa mu bundi buryo bukoreshwa ngo bagezwe ku muganga OMS ariko ivuga ko 40% by'ibi bibazo biba bishobora kwirindwa bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko haba babasha kubona imodoka ibageza ku bitaro byihuse cyangwa bahagira bibagoye bakoresheje ingobyi gakondo kubona umuganga kwitaho uko bikwiye nabyo bidahira benshi igihe cyose
usanga abaganga bamweho kugira ngo batwakire uko bikwiye bigira mu byabo usanga abaganga barangarana abantu bikageza igihe abana bapfa nk'igihe umudamu yamubyaye neza abaganga bamufashije ugasanga umwana haguye ariko abaganga bamurangaranye mbese twaravuze birananirana
nje nabahereza n'ubuhamya ubushize mwishwa wanje yajanye umudamu we kwa muganga ahageze baramurangarana umwana bigeze igihe havukana ikibazo umwana kurizamo gupfa impamvu byamenyekanye nuko ari umudamu wahageze bakamurangarana bagatinda kumwakira vuba umwana akavuka yapfuye
mbere y'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ritangiza umunsi wahariwe umutekano w'umurwayi ryasanze abarwayi bahabwa ubuvuzi budakwiye inshuro 134,000,000 buri mwaka mu mavuriro yo mu bihugu bikennye cyangwa ibiri mu nzira y'amajyambere honyine OMS ivuga ko ubu buvuzi budakwiye buviramo abantu 2,260,000 kubura ubuzima buri mwaka OMS ivuga ko 15% by'amafaranga y'ibitaro akwiye gukoreshwa mu gukosora ibitagenda mu bihugu bigize umuryango mpuzamahanga w'ubufatanye mu iterambere n'ubukungu OCDE. U Rwanda rukaba ari umunyamuryango w'ihuriro ry'iterambere rishingiye kuri uyu muryango mpuzamahanga. Mu gihe buri mwaka isi zajya yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umutekano w'umurwayi ku itariki 17 z'ukwezi kwa cyenda, hari icyo bamwe mu banyarwanda basaba cyakorwa mu rwego rwo gusigasira umutekano w'umurwayi.
Hari ngubufasha badufasha baduhereza nimero bakaduha n'imbangukiragutabara, noneho ngigihe tumana uyu murwayi twamugeza hano ku muhanda, imbangukiragutabara ikadufasha ikamugeza kwa muganga.
Twasaba kuduha ivuriro hafi. Ubundi iyo umurwayi adafite mituweli baraturingana cyane, harimo abatishoboye batayifite. Ubwo rero ukabona ubuzima bwe buri gutakara nyine. Imwe na rimwe dutongana n'abaganga twewe iyo tumanutse, niba adafite mituweli mu muvure vuba, wenda niba afite icyo yateza akagiteza ariko umurwayi yakize.
Icyo twosaba ni uko bishobotse ahantu hose hogera imihanda, noneho mbiranze nayo namwe mukadufasha ikaje hagera byihuse.
Kuba hari abagituye mu misozi batatanye biri mu bituma hari benshi hirya no hino mu gihugu babona serivisi z'ubuvuzi bibagoye. Hari kandi naho abarwayi bamara amasaha atari make ku mirongo bategereje kubonana n'umuganga, ibintu bishobora gutuma hari abagerwaho bamaze kunegekara ku buryo kubaramira biba bitagishoboka cyangwa bikagerwaho bigoranye cyane. Minisiteri y'ubuzima yihaye intego y'uko muri gahunda y'imyaka 7 ya guverinoma, ukuvuga kugeza mu 2024, buri kagari kazaba gafite ivuriro ry'ingoboka mu rwego rwo kugabanya ingendo ndende kubajya kwivuza. Mu tugari 2,248 mu gihugu cyose, amavuriro y'ingoboka agera kuri 800 niyo yaramaze kubakwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda kandi icyo gihugu nico gihugu ca mbere gifise abapfasoni benshi mu nama nshingamateka, aho bari ku rugero rwa 61 n'ibice 3%. Mbere leta ishaka kongereza ivyo bitigiri vy'abapfasoni no mu zindi nzego z'ubutegetsi. Ariko Dr. Nadine Mumporeze akorera ubushakashatsi muri kaminuza ya Harlem University muri Korea y'Epfo, yatangarije inama mpuzamakungu ku kibazo c'ubusumbane hagati y'abagabo n'abapfasoni yabereye i Londres, mu ndwi irangiye ko abapfasoni badakoresha neza ibibanza bafise kugira bateze imbere bagenzi babo. Yaganiye na Venus Nshimiyimana ari mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Muri inama mpuzamahanga, ibibazo bya mbere na mbere twibanzeho ni ku bushakashatsi nakoranye na mugenzi wanjye Dominique Nduhura mu kwerekana nimba uburyo abagore binjijwe mu nzego za politike hari icyo byafashije mu iterambere ry'abagore mu Rwanda. Ya muri rusange ikintu cya twibanzeho ni ukureba nimba ese gushyira abagore mu nzego z'ubutegetsi hari icyo byabagejejeho mu kugira ngo imibanire yabo, uburingane hagati y'umugabo n'umugore urusheho gutera imbere mu Rwanda. Ese nimba bitaragezweho niki cyatumye bitabasha kugeraho? Nimba byaragezweho se ni ibihe byiza byagezweho? Ubwo bushakashatsi rero bwacu twabukoze twifashishije ubushakashatsi bwakozwe kuva mu 2004 kugeza muri 2019. Muri make twakusanyije ubushakashatsi bwavuye mu bitekerezo by'abashakashatsi batandukanye.
Hanyuma se ni iki mwabonye ubwo bushakashatsi bwanyuma zikubikusanya? Mwabonye iki kidasanzwe mwashatse gutangariza amahanga muri iyi nama?
Icyo twifuje gutangariza inama mpuzamahanga yo mu Bwongereza ni uko nubwo imibare yerekana yuko abagore benshi mu Rwanda bari mu nzego zifatira za politike, twagaragaje yuko abagore benshi bari mu nzego zitari zo hejuru, ni ukuvuga inzego zitari zo mu nteko ishinga amategeko. Abagore bari mu nzego za politike nko mu midugudu bafite ikibazo gikomeye cyane cy'uko bafite ubukene butewe n'uko batajya bahembwa muri abo politike bakora. Ibyo bikaba byarateye ingaruka nyinshi cyane mu miryango yabo. Izo ngaruka harimo amakimbirane hagati yabo n'abagabo, kuko abagabo bibaza aho abagore birirwa bagataha nta n'ifaranga na rimwe batahanye, kandi nyamara birirwa bakorera igihugu. Abagore bari mu nteko nshinga amategeko, byo nibyo koko bushakashatsi bwagaragaje yuko bahembwa umushahara mwiza, ariko abagore bo mu nzego zo hasi, mu nzego z'ibanze, bari mu mirimo ya politike ntabwo babona imishahara.
None se niki igituma hari abavuga ko mu Rwanda abagore batinjijwe muri politiki ku buryo buhagije, kandi imibare igaragaza yuko abagore ari 61.3% mu nzego z'ubutegetsi n'ahandi?
Aha icyo navuga ni uko nubwo imibare igaragaza yuko abagore ari benshi mu nteko ishinga amategeko, ntabwo ari ukuvuga yuko mu zindi nzego za politiki abagore barimo. Iriya mubare berekana 61% ni mu nteko gusa nshinga amategeko, ariko ugiye mu zindi nzego za politike usanga abagore bakiri bakeye. kandi n'ikindi kintu ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko nubwo aba bagore ari benshi cyane mu nteko, bamwe bakemanga ku musaruro bashobora kuba batanga. Ubushakashatsi bwagaza yuko bashobora kuba ari nk'imitako iraho ngaho, ko ari nk'indabyo ziri mu nteko shinga amategeko badafite icyo bamarira abandi bagore bashinzwe kureberera.
Ntabwo numva neza ukuntu wagereranya abagore bashyirwa muri politiki mu Rwanda nk'imitako, wabisobanura?
Kubagereranya nk'imitako, ibi byavuye mu bushakashatsi butandukanye. Abashakashatsi benshi bagiye berekana yuko abagore ubwinshi bwabo mu nteko shinga amategeko bimeze nka bimwe mu Kinyarwanda bajya bita ngo ni uburo bwinshi butagira umusururu. Kubera ko impamvu bagiye bagagaza iyi ngiyi ni ukugira ngo rebe nk'urugero rwa hafi rufatika, ubona batarebera inyungu z'abagore muri rusange mu gihugu. Kuko ubona nk'ubu nk'ibona nk'umugore mugenzi wabo Diane Rwigara agira ibibazo nk'abiriya byo gushaka nawe kugira akamaro yagira muri politiki nyarwanda, ariko akagira ibibazo bingana kwa ntagire umugore n'umwe ushinzwe kuvugira inyungu z'abagore uhaguruka ngo arebe avuga ati uyu muvandimwe ararengana, ashobora kuba afite ibitekerezo bizima byadufasha tugashyira hamwe tukubaka igihugu. Ariko nta n'umwe wigeze utera urutoki abaze barebe ikibazo ura mudamu yagize. Aho rero niho ubushakashatsi umwe bwahereye bwanzura bavuga ko aba bagore muri parlement kwa barimo ari benshi cyane, ariho bagira bakavuga ati bameze nk'ubwa buro bwinshi butagira umusururu. Ugasanga leta yitaye kwerekana ko abagore ari benshi, ariko mu rwego kugira ngo bakurure abaterankunga baze gushora imari mu Rwanda kubera ko berekana guteza imbere umugore mu Rwanda ari bya mbere. Kubera ibyo rero niyo mpamvu ubushakashatsi bwacu bwanzuye yuko leta ifite intege nkeya mu gufasha abagore mu kubasha gukora imirimo ya politike no gukomeza kwita ku ngo zabo nta na kimwe kibangamiye ikindi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu gihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mbwira mushikizwe na Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 9 mu 1793 nabwo hari kuwa gatatu nk'uyu munsi. Kuri iyo tariki, perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, yashyizeho ibuye ry'ifatizo ry'ingoro y'inteko ishinga amategeko, Congress, mu murwa mukuru mushya w'igihugu, Washington DC. Sena n'abadepite batangiye kuyikoreramo itaruzura neza mu 1808. Yarangije kubakwa burundu mu 1827, yamaze rero imyaka 34 yubakwa. Kuva icyo gihe cyose, iyi ngoro ya Congress yabaye ikirango cya demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingoro ya Congress yacumbikiye kandi n'urukiko rw'ikirenga imyaka 135. Ingoro yarwo bwite yatangiye kubakwa mu 1932, yuzura mu 1935. Ingoro ya Congress yabaye inyubako ya kabiri y'imirimo ya Leta muri Washington DC. Iya mbere yari y'umukuru w'igihugu abamukanda akoreramo, Maison Blanche mu Gifaransa, White House mu Cyongereza. Iyo yatangiye kubakwa mu 1792, yatashywe mu 1808. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, wategetse kuva mu 1789 kugera mu 1797. Uwamusimbuye John Adams na Congress babanje gukorera mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu hafi y'inyanja ya Atlantika. John Adams niwe wabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watuye muri Maison Blanche guhera ku itariki ya 16 y'ukwa 11 mu 1808, ari hafi kurangiza manda ye imwe rukumbi yategetse. Kubaka Maison Blanche n'ingoro ya Congress byakurikiye itegeko rya Congress ryo ku itariki ya 9 y'ukwa 7 mu 1790 ryashinze umurwa mukuru uhoraho wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri District ya Columbia, DC mu magambo ahinnye. President George Washington yarishyizeho umukono ku itariki ya 16 y'ukwa 7 1790.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya n'amakuru niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.